turaya hera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda indege ya mbere yari gukura bimukira ba mbere mu Bwongereza ikabajana mu Rwanda yarasibijwe ejo ku munsi wa kabiri ku munota wa nyuma igitigiri cya mbere cy'abari kuza ni indege ya mbere cyavuye ku ijana na 30 kigabanywa gushika ku ndwi ejo ku wa kabiri hanyuma ku munota wa nyuma nta n'umwe yemerewe kurira indege kubw'ingingo yafashwe na sentare ya Buraya ijejwe agateka kazi na muntu. Sentare ya Buraya agateka ka muntu ivuga ko atacemeza kihari cha kazoza kawo bimukira mu bijanye n'amategeko mu gihe bazoba bari mu Rwanda. Iyi ngingo ije guca inkokora leta y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson inyuma yaho umushikiranganji wiwe w'imigenderanire Liz Truss ashimangiye ko uko bigenda kose nabake babwirizwa kuja mu Rwanda. Iyi sentare ifise icicaro muri Strasbourg mu Faransa yafashe ingingo yihuta yo kubuza ko umugabo w'umunyayirake asubizwa muri Irake kuko ashobora kuborezwa igufa. Yasabye kurindira gushika amasentare yo mu Bwongereza afashe ingingo ya nyuma mu bijanye n'amategeko mu kwezi kw'indwi kuza. Kea Kale ni ishyirahamwe ry'abagira neza rikorana n'impunzi mu Bwongereza, Ubufaransa no mu Bubiligi ryavuze ko iyi ngingo ishobora gufatwa no kuraba bandi bimukira bateguwe gutwagwa mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yari yamirije kure abanegura u Rwanda ko atari igihugu gikwiye kwimurigwamo abo bimukira kuko runegurwa ko rutubahiriza agateka kazi na muntu. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bari bajije nimba kuzana abo bimukira ari ingingo ibereye bivanye n'igitigiri kinini cy'urwaruka rushomereye mu Rwanda. Muri abo banyepolitike Madamu Victoire Ingabire n'umukuru w'umugambwe Darfa Umurinzi.
Ubwongereza nibwo navuze nibwo burimo kwicara amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi, ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku Rwanda. U Rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza. Iminsi ya mbere nibyo Bwongereza buzatanga amafaranga nyuma y'imyaka itanu igihe Ubwongereza baza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute? Kuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi.